mukomeze kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yavugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose kandi bahaye ikaze mu biganiro byanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri.
Desa $50 no musharabandi naye numvise desa $50 ndavuga reka ngende gukora ako kazi cyiteyo nanata maronse.
Ubu ni umwe mu bakenyezi nk'abigeme b'abarundikazi bari bajyanywe mu bihugu by'abarabu bizejwe akazi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi barenga 800 nibo bajyanywe mu bihugu by'abarabu mu mwaka ushize wa 2016. Bamwe muri abo batashye baramugaye kubera amabi bakorewe, abandi baracyafungiranye muri ibyo bihugu. Ishyirahamwe ONSTC Uwe Ton Frère ryagize amaperereza kuri iki kibazo, risaba leta y'u Burundi gushyiraho itsinda ryigenga rirwanya icuruzwa ry'abantu nk'uko yabyiyemeje mu 2014. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Heroje Birika neza adufitiye inkuru irambuye.
Bose hamwe abakenyezi n'abigeme batwawe mu bihugu by'abarabu na 884 mu mwaka w'2016 bonyene nk'uko biri mu cegeranyo ishyirahamwe rigwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Uwe Ton Frère mu Gifaransa kivyerekana. Maître Prime Mbarubuke yatwaye iryo shyirahamwe mu gaba avuga ko ibitigiriza bari ari umurengera.
Abariyo bobo bashika ibihumbi n'ibihumbi, kuko abo twavuze nabo gusa twashoboye gutohoza ko tukamenya badandajwe mu mwaka umwe gusa 2016.
Mu bagiyeyo muri uwo mwaka harimo uwo mukenyezi w'imyaka 31 w'abana babiri.
Bambwiye ngende gukora akazi ko gutekera ba universitaire we amarongo nka marongo niyo azotwica turenze abakuru. Deso $50 niko n'uwo mushahara bambwiye. Naje numvise desa $50 ndavuga reka ngende gukora ako kazi cyiteyo nanata maronse je ebana uyu muntu ebana ko aragenda mu hariya muri yamana je wari kijuju walaye kubera akazi kariya ni esclave kwa na kujama no kujara umwanya nibashaka kuguha injya ebana ukabona ngende ko barajya
twese kwicishwa kigoyi. Uwo mukenyezi ntiyakoze akazi yabwiwe n'ishyirahamwe ryamukuye mu Burundi
mu gitondo. Kuva mu gitondo mu masaha 2 bura mpaka mu ijoro saa 8 ijoro utarajyama, na yani na mwanya ushobora kuguma utakoze akazi. Iyo ushobora kusiza amazi kubera gusa ubandanye gukora akazi kubera gusa nurenga umwanya wo kuguruka ari umwanya amaraso akava mu mazuru. Ndamubwiye mabuze ndamubwira ati ndarushe, akambwira gusa fata umwana urushe usa kuruwe ushakureke akazi uragakura.
Nubwo yatawe mu ibarabara akamara iminsi ibiri ayerera atazi yaja imbere yo kuronka abatanzania n'abanyarwanda bamwetse umurundi yamugejeje ku bushikiranganje bw'intwaro yo hagati bwa Kuwait, aho yamaze indwi zibiri bakamufasha kuronka ivyangombwa ziwe kuko yari yavyatswe yitwa ko ari mubagize amahirwe.
Muri abo bari hariya muri Omen na Arabie Saoudite baramushurashuza ku buryo babanza kumuha ibiyayuramutwe bakamushurashuza atumva, kandi nabo baba bariko baramushurashuza nabo ne baba babinyoye gutyo rero ugasanga rero arasinzikarijwe ubuzima bimwe bikomeye. Abitwa abana nabo no kuvuga batarakwiza imyaka 18 bashobora kuba kinishe mwe bita pornography, hama iki naco bashobora kubakoresha kubagurisha imba by'umubiri uramafigo uramahaha urimitima n'igitibu. Hariho kandi n'ibyo bakoresha zerekeye ibikorwa biruhisha bakamukoropesha nk'iyetaje y'amagorofa nka 6 cyangwa 8 ari umwe, kandi akabikora misi yose agatema n'ivyatsi kugira kugira n'isuku y'umwana. Ibintu nk'ibyo usanga rero birababaje cyane.
Ivyo metre mbaruke yavuga abifitiye ubuhamya.
Mu kwezi kw'11 twarakiye ku kibuga c'indege ca Bujumbura, umwigeme ashika rero ku kibuga c'indege ca Bujumbura atavuga mbere navuga nti amugaye mwe bita kuba umukehabwenge paralizi kubera amabi yakoreye muri ico gihugu janye n'ubushurashuzi buteye ubwoba bukabije, kuko nibwo bwamutumye mbere aza yasinzikarije ubuzima akazi atavuga.
Kubwira izo ngaruka mbi zirindwe umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yari yumviriye imigambi yabibwiye abakenguzamateka mu ndwi heze abemenyamitwe.
Les stratégies qu'on envisage, c'est d'entrer en contact avec les ministères étrangers, avec lesquels nous sommes en permanente communication.
Nzira turi ko turiyumvira no kuvugana n'abajejwe imigenderanire muri ivyo bihugu kugira ngo turunge ikintumwa isahukana abantu benshi bashoboka. Intambamye dufise aha nta banga ririmwo n'ubukene bw'uburyo. Sinibaza ko ambasade yacu ifise uburyo bwo gufatira indege abayitura bose. Tuvuge ko abantu nka 30 cyangwa 40 bayituye iki kimwe n'amadolari 1000. Alors, à mon ombre.
Un billet d'avion coûtant en moyenne 1000 dollars, vous faites le compte.
Ariko hari ibindi leta yiyemeje amashyirahamwe yigenga isaba gukora.
Dusaba leta no munsi yuko yagerageza gushyiraho mu ngiro bitekerejwe n'itegeko rigwanya urudaraza rw'abantu kuko mu ngingo yaryo y'iryo tegeko ingingo y'indwi n'umunani rirategekanya neza yuko leta izoshyiraho umugwi w'igihugu wigenga uzobujejwe kugwanya urudaraza rw'abantu kandi twe turiteguye gufasha leta muri ico gikorwa ariko kandi mu kigabane cya gatanu cy'iryo tegeko nyine turiko turavuga kiravuga neza yuko abakozwe ku urudaraza rw'abantu abubigeme n'abagore bazoshobora gukingirwa mbere gutahukanwa
uko biri kose leta ntiyishimiye urudandazwa rw'abene Burundi.
L'un des sentiments en tout cas que moi je connais c'est que le Burundi est listé très régulièrement par
igihano kimwe mu byo nzi ni uko Burundi buri ku rutonde rw'ibihugu bikorwamo urudandazwa rw'abantu mu karere bivugwa kenshi n'ubushikiranganji bw'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Ntibiduhimbara, Burundi buri mu bihugu bifite amategeko meza yanditse, ari ikibazo nyamukuru tuyakoze iki mu gipolisi n'ubutungane bakora iki? Kumwaka kumwaka ibitigiri bitangwa n'amashyirahamwe agwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu ku isi yose zerekana ko rwinjiza n'imiburiburi amamiliyari 32 y'amadolari y'Abanyamerika. Eroje buri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikisha.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika birakomeje nkuko ishami rya ONU yita ku buzima OMS yabitangaje mu cyegeranyo cyaryo cyo mwaka 2016 igitundu cyahitanye abantu miliyoni 1,800,000 ku isi yose. OMS ivuga kandi ko abantu bagera kuri miliyoni 10 bandura igituntu buri mwaka ku isi. Muri raporo ya OMS y'umwaka 2016, ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda bivugwamo ko byari bifite abantu 12,266 bari barwaye igituntu mu 2015 byombi hamwe. Gusuzuma indwara y'igituntu biragoye kandi bifata igihe. Umwigeme Kamariza Mireille ashobora kubona uburyo bwo kubyihutisha kubinyarutsa nk'uko bivuga mu Kirundi. Arimo harabikoraho ubushakashatsi muri kaminuza ya Stanford muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, umwigeme Kamariza haratangira asobanura impamvu yatumye agira igitekerezo cyo gukora ubwo bushakashatsi.
Iburundi no mu bindi bihugu biherereye hari iwacu igituntu n'indwara gikomeye ariko itavugwa cyane. Urabona sida abantu barayivuga kenshi kenshi eka na malaria. Ariko igituntu ntikivugwa cyane nk'izo zindi ndwara.
None se ni ukubera ko baba bavuga se yuko indwara y'igituntu ari indwara y'abakene, ikaba ariyo mpamvu itavugwa cyane?
Nibyo, birashoboka ko ari ibyo. Kubera abantu b'abakene niho kenshi usanga badashoboye guhambya umuganga. Nimba naho bahambije umuganga kenshi ugaca usanga umuganga ntashoboye kubisobanura yuko yarwaye igituntu. Ariko cyane cyane ingorane ni uko nta miti ihari ivura neza igaheza igituntu. Kenshi abayigwaye igituntu iragaruka. Rero abo bantu badafite uburyo bwo gushura kwa muganga ugasanga babandanije bagwaye babandikiza abandi.
Muri ubwo bushakashatsi ukora bwo gusuzuma, watubwiraho muri makeya uko byifashe?
Ego jewe ndi muri doktora ino bayita PhD rero ivyo bisigura nuko mara inyaka ndiko ndanonosora ubushakashatsi bigitunu ningene igwaza abantu rero tubaye kumenya ingene igwaza abantu shosho no ku uhinyuza ingene dushobora kuyivuza mu bantu rero nize ndimwe
ubu ngubu gusuzuma igituntu birakorwa hanyuma we igishyashya uzanye n'iki gishyashya urimo ukora ubushakashatsi nonosora n'iki
urumva ugusuzuma kw'igituntu kurahari ubunye ariko uko kuntu baganga n'abandi bakozi bakoresha bwanonosowe haciye imyaka ijana aba kera cyane rwose urumva n'ibintu ukuntu ibyo nita metode technology dukoresha ubunye ni ibintu bya kera indwara igituntu haciye imyaka myinshi yarashoboye kumenya ingene iyobeza abantu kugira ntibayitore rero jewe nzanye ubundi buryo bushasha bita moderne bushasha bushobora gusobanura neza ugatora igituntu aho biri bagashobora gufasha abaganga kumenya n'ingoga uwo munsi nyine ko abantu barwaye igituntu cyangwa batarwaye igituntu
uyu munsi nshobora kujya kwa muganga n'ubwo buryo bwawe bagahita bamenya ko ndwaye igituntu naho nuko nkirwaye nuko kimeze
urumva abantu bakoresha kiture ni ukuvuga baragerageza bafata umwanya kugira barabe nimba icyo gituntu gishobora gukura bigaca bifata nk'amezi abiri jewe icyo nita ni produit wanje ishobora gutuma umuntu abona yuko ufite igituntu mu minota 30 ubwo nyene urumva rero ari umuntu yarinze kuva kure aja kwa muganga kugira agire amatesti narinda kurindira amasemene n'amezi kugira ngo ashobore kumenya inyishu baca bamuhereza inyishu umunsi nyene
uwo ni umwigeme Kamariza Mireille umurundikazi wiga muri kaminuza ya Stanford muri leta ya California inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ku bushakashatsi arimo gukora bwo kwihutisha ibipimo by'indwara y'igituntu
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Nchote turi kumwe ubu murumva radio ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu noneho ni ikiganiro ntorereka zoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nk'aya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorereka zoza
wumviriza ntorereka zoza
erega mwarasizo ntorereka zoza
ntorereka zoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
eka n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorereka zoza
ntorereka zoza
ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro ntorereka zoza cha studio ijambo gisamiranira kwijwi rya Amerika
muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba
ntorere kazoza
abatumire turi kumwe rero ni batatu reka mbere iwafu bwanje widondore
nitwa mpabona yo Jacqueline nkaba ndumukuru w'umutumba Kabondo
mukuru mutumba Kabondo ikaze muri kino kiganiro
murakoze cyane
nitwa ndiwe n'umuryango Yohana nkaba ndongo yisiramwe mpareke muri kumenya nyanzarake
murakoze cyane ikaze muri kino kiganiro
murakoze kumbe kaze
ubundi turi kumwe
nitwa nibogora Rene nkaba ndiboneza muri mukenyezi menye nyanzarake
abone abatumire turi kumwe yo hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabaha ikaze muri ntorere kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati y'amatongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba Kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi ikibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererwa kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo vyiza ari wo muti urama abantu iyo biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango iguma ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo niwe bikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri ku muravyitegereza mwivuga gute
twebwe tubivuga ko turabishyigikira tubona ko ari byo kuko nk'imwishyira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ibyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twa matuzana no kuvuga iyo turiko turakora ibyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora uzanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba bahaze kuraba cyangwa bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiriza nabo birabubaka kandi bigatuma bitikira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyine barafise uruhara kandi barasoboye
ariko abakenyezi uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari abakenyezi barongoye amazone abandi ari abanditsi bitereye ko bamwe ari n'ababitsi mu ishyirahamwe wacu urumva rero abo iminsi yose ku mirimo twama turi kumwe
abakenyezi bafite uruhara ruboneka mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twe turafise ibyemezo byinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara rero kenshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizi byo mukwerekana amaze gukora
ego metrafisi byo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kandi no mu manama hose turiho turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwayitongo wenyene ntibiguha amahoro
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hari umudamu yitwa Nibogora Rene hari muri mukenyezi menya hariho jewe nyene ndiko ndavuga mpabona yo Jacqueline mukuru w'umutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tubikora tukinezerewe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo munyuma abagabo bagira ati mbega kubera iki mutazanye baba kenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lioza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ivyo natwe biraturemeshe kuko udusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishyira
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibi twemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama hugazaje mu ntwaro akazaraje mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ibi ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye nabo bakavuga ati mbega baba bakenyezi bimbo neza no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye baba bakenyezi nitwemera ni mubaza ni baje bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntaje biriho n'ubu naho mudutume bishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwokumva yuko badushingira intahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura matati y'amatongo
igikorwa cyo kenyezi mu gutatura matati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umujyango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
namba mi tuwazi banga mi kifuwa chwa kenye kukwa anze ni mwisira hamwe na chombona awa kenye ni kupuka bali gisi kwa wala menya akamaro kufasa mkiwano kandi wala menya icha mahoro avuga changa mazi ikini na choki komeye mubizanye na wakenye ni kupuka wakenye ni bafisiruhara ruhambaye kuko ugambele na ambele bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro changa matati abaye mkiwano ugambele na mbele nibo ingo zimaze kubura mahoro ama anu waka sesa
ako ito ni gituma wa ukuli cha kikugwa mwiliko nabi ni viva gora viva banga mira mituma wa dashika kucho walipu za chose
na viva banga mira kukitzo wa banga mire joba alibzo wa korabo onyene ivisiga ye hara abakababata wa humanya aliko nila wa anu hawa kenye zitu korana abakababa baraba humanya nabu sangaba kundi bintu vizanyi nibuza mahoro zewa hungeza nabu tu korana tangi ni nabu tu fasanya mkutatula ima tati ntangura nibona baragira
ati nta ntamba myizibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko bibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intamba turafise nka inyanzara akabantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ico gituma amatati y'amatungo inyanzara kebyaritse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigisha banse kutabikurikiza naho kuko biba matongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atara yabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri kwa yari muguri yabona ko atazoburana ngo bikunde kuri cyo kintu rero turasaba yuko itari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyiro ko hari mwabo bani yo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabira gumana yakajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intamba twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza ko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanza aka gushikika bonga kuzunguruka mu yange ngutongo nigwiwe kuko afise ntamba myinshi mu by'amatongo kandi nabononye twembere babyaratoye umuti yatabara abo bantu
n'ubuvuze ngo nakagwika abantu none baravise ubarongoye baravise komite nakagwika meze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubafunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intamba zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishyike ko byose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye we uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagiye intambamye muhera mu gihe uva gutatura ayo matati muhera umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo akaca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenye ingene iyi programa akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubu urengira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya ivyurugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho bibi intambamye naho uwo mudamu abataramenyera ibikorwa akamenya ngere iyi program ibikorwa byo mu nzu ningena aje gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva kafise ubwoba ubu nta bakenyezi bagise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi beshi bagise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje habona
nta mukenyezi n'umwe agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duhirukamwe abakenyezi twaragerageje mu mashira hamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye mu mutumba wa Kabondo no mukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazi ku buryo atana baronse atabaronse ni gice cyayo yaronse
arose amajwi ngani kigajaki
narose amajwi amajani 93 wakabiri wanje nawe acaronka amajana 468
yari umugabo
nokuvuga rero ngaha ibitanye n'abakenyezi bo mu buki bwose mu dukuko twatwo twose tujanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutasi mashira hamwe mato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo cyane urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubu mbere nibo ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mbere mwibwira ko twokora iki cyangwa icyo twishikiriza ni gihe nibo batangura kugira ngo muvye ubyumviro byabo hanyuma tukaca tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi burya abakenyezi nabo barafite ibyiyumviro gusa nuko bari babuze umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda nibagira ibyiyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayema babona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabintu z'abakenyezi bacha bakengera abagabo babo ntibikiriho gatse
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imboneze imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaha umugabo nico gikorwa kinene y'imbere ubutiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze ho kugwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasingana ahita nk'abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite ijambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rudasanzwe mu gihugu
n'abagabo bakiri intama nyizi gikorwa cy'abakenyezi muri ivyo
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuguza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataragizuka kugira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite stop during uri gihugu
ari cyo kokogajeje
hoba inyigisho mubo bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba abakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero ko twosaba ko hobe inyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Niba korarene aserukira mu kenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
ego murakoze namwe
ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na mipareke hani Nyanzarake
wakoze kwita bakina kigani
namwe mwakoze
nkaba nanje nitwa Mpabona yo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira n'abandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakina kigani
murakoze namwe
ubundi nshimiye niwe wahisemo gukurikirana Ntorere Kazoza ku ijwi rya Amerika zero minizo manande kiremesheje ntimurane nibwe mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro Ntorere Kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na Studio Ijambo
mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adres ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika Radio yacu
Inshuti z'ibihugu bya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na bihumurije, tukaba dushimiye mwese rero kwa mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rashad Smith afatanije na Faisal Gebreyeho. Ubwo rero kuri mikoro mukamwe ari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, nongera kubashimira byimazeyo kuba mukurikira ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Birakomeje kandi ntimuze gucikwa n'andi makuru isamoya n'igice. Mugire ibihe byiza.